mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro mfite bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Dukomeje kwashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cy'ino munsi mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazo. Ibikorwa byo guharura ibyavuye mu matora mu Burundi byatanguye.
Bateranyije bya mbere tuvuge nk'itora ry'umukuru w'igihugu.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise, umukuru w'imirwi utegura amatora mu Burundi Seni, asaba Abarundi kurindira batekanye itangwazwa ry'ibitigiri mfatakibanza y'ibyavuye mu matora. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Imbere kuja ku idonido y'amakuru duce ku masonga, mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanze atubwira agezeho ijya nino ku isi.
Urakoze Diane. Turahera kuri iyi nkuru ku Burundi. Leta z'ubumwe za Amerika zirashima amatora yari yatunganijwe mu Burundi. Icegera c'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ku mugabane wa Afrika, Tibor Peter Nagy, ubutumwa yashikirije kuri wa gatatu asaba Abarundi kumbatira amahoro muri ibi bihe by'amatora. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter yagize ati: "Dusaba Abarundi kuguma kuco biyemeje cyo kumbatira amahoro muri aya matora yabaye agana kuri Repubulika ishingiye kuri demokarasi no kuba bitabiriye aya matora. Asaba kandi impande zose zerwa n'ayo matora kwirinda icyo cyose cyobatera gusotorana mu minsi iri mbere." Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ryasabye kuri wa gatatu abategetsi ba Burkina Faso gutanguza amatohoza yigenga ku bantu 12 biciwe mu ibohero. Imiryango yabo ivuga ko bishwe n'abajejwe umutekano. Abo bagabo 12 bari mu bantu 25 bahagaritswe bakekwa ibikorwa by'iterabwoba. Batowe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu bafuye mu ibohero rya Tanwalbugu mu buseruko bw'ico gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije kuri wa gatatu ko ashobora gusubira ku nteguro yiwe ya mbere yo kwakira inama y'ibihugu bya G7, abakuru b'ibihugu bakazoyitabira babonana amaso mu yandi. Trump yari yavuze ko iyo nama itekanijwe mu kwezi kwa gatandatu izoba hakoreshejwe ubuhinga bwa video conference kira mukuru w'igihugu ari mu gihugu ciwe kubera ikiza cya COVID-19. Mu butumwa ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko igihugu kiriko kija mu bihe byiza ku iyo nama ya G7 ishobora kuzobera mu kibanza cya Camp David kiri mu micungararo ya Washington DC aha muri Amerika. Leta Zunze za Amerika ni yamukiwe kwakira iyo nama uyu mwaka. Umuryango wa G7 ugizwe n'ibihugu by'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani na Amerika. Umukuru arongo ya Batalibani yashikirije kuri wa gatatu ko ishigwa mu ngiro ry'amasezerano bumvikanye na Amerika aricyo kizorangiza intambara muri Afghanistan. Ni nayo nzira izotuma abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bava muri icyo gihugu. Maulawi Hibatula Akunzada asaba urundi ruhande bashamiranye gushira mu ngiro ibyo guyemeje. Abishikirije mu gihe himirije ihimbazwa ry'umunsi mukuru wa Eid al-Fitri urangiza amafungo y'ukwezi abayisilamu barimo. Iri tangazo rihuriranye n'urugendo muri ako karere rw'intumwa idasanzwe ya Amerika Salmani Karizage niwe yafashije mu biganiro byashitse ku masezerano y'amahoro n'abatalibani mu kwezi kwa kabiri itariki ya 29 uyu mwaka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Intumwa ya ONU mu biganiro bigamije kurondera amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati yasabye Israeli kuri wa gatatu guhagarika umugambi wayo wo kwiyomekera ko igice kinini cya Cisjordania. Uwo mu diplomate Nikolai Mladenove yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko mu gihe Israeli yobikora yobirenze ku mategeko mpuzamakungu. Leta nshasha ya Israeli yarahiye ku munsi w'Imana kandi irongoye n'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yashikirije ko igambiriye gufatanya kuri Israeli ibice 30% bya Cisjordania. intumwa ya Amerika Kelly Craft ahamagarira abanyisiraeli n'abanyepalestina kwicara hamwe bagatorera inyishu ibibazo bafise. Leta zumwe za Amerika yarafatiye ibihano umushikiranganji wa Iran ajejwe intwaro mu gihugu hagati, umutegetsi mukuru mu gipolisi hamwe n'umusirikare w'intwazangabo. Bagirizwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu harimwo no kwica bariko barakora imyiyerekano mu mahoro. Ibi bihano bibuza Abanyamerika guhanahana ubutunzi nabo bahanywe, kandi amatungo bafitiye muri Amerika yarafashwe.
Arakoze bikorwa canize Bigirimana kuri aya makuru. Radio Ijwi rya Amerika ndabibutse kwisamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bimwe byo mutwumva muri mu Rwanda mutwumva kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba ni metero 19 na 22. Turi kandi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ya adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Umurwi utegura amatora mu Burundi Seni urashima ugejeje igikorwa cyo guharura amajwi y'ivyaraye bivuye mu matora y'ejo kuwa gatatu. Pierre Claver Kazihise atwara Seni avuga ko ubu uguharura amajwi bigeze ku rwego rw'amakomune, kandi ko hataragera gutangaza ibiharuro mfata kibanza. Asaba Abarundi kurindira batekanye. Yabwiye amenyeshamakuru i Bujumbura imbere y'umutaga kuri wa kane.
Ejo rero harabaye iharura rya mbere hajya ku biro by'itora. Harema biro yitora 14,665. Baje rero baciye bafata ibyo baharuye batangura kwijana ku makomine hariya mu masesi kugira ngo nabo babandanye guharura babiteranya. Ubu rero nka bose mu masesi mu gihugu byashitseyo atari hamwe hamwe gusa bitakunze yo kubinyaruka. Baca batangura bagateranya ubwa mbere ivyavuye mu bibanza by'amatora. Mu Burundi bwose nababwira yuko ari ibibanza by'amatora 3,800 n'indwi. Baje guteranya icyo teranya rya mbere baca bongera rero bakaza bagafata ibyavure muri ibyo bibanza by'amatora bakabiteranya kugira ngo baronke ibitigiri ku rwego rwa komine. Icyo gihe rero ibyo bitigiri bibonetse niho bashobora kugira ngo babitangaze. Kandi mugabe icyo nokongera ko tugume twibuka yuko n'amatora atatu ni ukuvuga iyo bateranije ibya mbere tuvuge nk'itora ry'umukuru w'igihugu bagateranya ibiharuro bagashika ku rwego rwa komine baca basubira bagatangura rero itora ry'abashinga amateka bagateranya bagasha basubira bagatangura rero itora ry'abashinga amakomine. Murumva rero ni igikorwa kinini mugabo rero nabizeza yuko bari kiho kirakogwa kandi bagifite ku mutima. Igihe byavuye ngo byoboneka abenshi igihugu babimenye hajya kuwego kwa komine ujya mukuru wa sesi iyo bahejeje guharura vyose vyaheze arabitangaza kugira ngo bamenye ibyavuye mu matora ku rwego rwa komine. Naho mu guharura bagira rimwe rimwe mu kubitangaza bagabitangaza iyo byose byabonetse. Kandi nako ikindi nokongera ko nuko turi ku rwego rwa komine naho ngende ntibaze beze ko nibiharuro ntabanduka vyaheze n'intambwe kuko mu nyuma baca baja ku ntara naho bagateranya ibiharuro byavuye mu makomine.
Uyo yari Pierre Claver Kazihise atwara umurwi utunganya amatora mu Burundi Seni. Tukivuga ku vy'aya matora, abakandida b'imigambwe Uprona yazanye kwikukira na Frodebu yatanguje intwaro rusange muri ico gihugu c'u Burundi bamenyesha ko nubwo bafise ivyo banenga umurwi Seni atamvo n'imwe yotuma ibigiye kuva amatora bitera injyane mu gihugu. Bifuza ko ano matora yugarukana ituze mu Burundi, impunzi zikabona gutahuka n'imigenderanire y'igihugu n'amakungu ikanagurwa. Inkuru ya mugenzi wacu Elo Jolie Kaneza.
Kuri uyu wa kane nkuko amakuru ava mu ntara zitandukanye byemeza hariko kwegeranya ibitigiri byavuye mu mabiro y'itora. Ijwi rya Amerika ryamenyeye ko hatari hake hagati mu gihugu amasanduku yavuye mu mabiro y'itora mu duce turi kure y'imigwa mikuru y'amakomine yashitse mu migwi y'amakomine itunganya amatora sesi mu bucagucagu. Cyo kimana ku murango mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu abanywanyi ba SNL umugambo gahanganye na Sende FDD bakomeje guhagarikwa. Hari n'ahabaye imanza zikibiriraho nko mu ntara za Kayanza mu buraruko bubanza mu burengero na Rumonge mu manuko bushira burengero. Hamwe hamwe imanza zararajwe kubera atamasura nko mu Rumonge naho abanywanyi bagera kuri 9 b'umugambwe SNL barezwa. Eka n'abaserukira bigenga haraho bafunzwe nko hagati na hagati mu ntara ya Gitega. Bahejeje gutora abakandida bigenga cyo kimwe n'abandi bagize cyo bashikirije abarundi uhereye kuri Dieudonné Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko vyogenda kose mu bwigihe cy'amatora nuko abarundi n'abandikazi bose batahura yuko ataki na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano. Ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu kugira ngo ntihagire ikintu kimwe cyo tumari mu runda komereka cyangwa mu runda apfa azira gusa yuko bamwe bemeye cyangwa abandi batemeye ibijyanye n'ibyavuye mu matora. Ariko kandi ababifite uburenganzira twarungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bwo gushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hari amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe biba bitagenze neza kugira ngo dushobore gukosora.
Ukwirinda kabikose na Gaston Sindimwo umukandida wa Iprona nibyashigikiye. Yabuzaje gutorera mu nyakabiga ku mugwa mukuru butunzi Bujumbura havuka.
Kwanga amatora ni uburenganzira bw'umuntu wese. Kuyajamo ni uburenganzira bw'umuntu wese. Uyagiyemo kuyagendamo neza, uyavuyemo kuyavamo neza, udahunganije umutekano, kibiragusha n'idiwa. Kubwacu twebwe tuvuga tuti uko bigenda kose biguma bigora twebwe cyane cyane nk'umugabo w'Azikana Iprona, n'umugabo udasanzwe udasa n'imigambwe, ushobora kwigenza gushaka. Turafise ingendo y'iwacu cyane cyane gukingira igihugu uzotsinda twebwe tuvuga tuti utsinze atsindire bose natsindeho nibitwura muri exclusion ya seni nibiteriteka igihugu yari kuba byiza seni yuguruye imigambwe yose hamutsinda agatsinda azi ko yabitsinze neza atakariganwa muhugu utsindwa akibonera ko yatsinze abarundi babwiye ko batekana bakarindira ibiva amatora.
Ugutekana na Leonce Ngendakumana nivyahamagarira bose. Uwo mukandida wa Frodebu amaze gutora mu ntara ya Bujumbura avukamwo yabiganiriye itangazamakuru.
Atanya gukira ko twese dutegereje kukibanamo mu budasa bwacu tukacubaka tukagisana tukacubaka kikadukingira natwe tukagikingira kikatubera umuvyeyi natwe tukaba ababyeyi kidashobora kumva abantu birirwa barakubitwa ntidashobora kumva abantu birirwa barahunga sibyo kumva abantu birirwa barangazwa ntidashobora kumva abantu bicwa n'ubukene bicwa n'inzara bicwa n'ubushomeri iby'igihugu gisa tumeze byose tubisabikanye mu mahoro n'umutekano hari amatora ashobora gutuma abantu bicana hari amatora ashobora gutuma abantu bahunga ntaba amatora ashobora guhisha ishusho mbi igihugu cyacu hari amatora asubiza iteka igihugu cyacu kibigura cyifashe kibigura cyubashe gutyo twese tuje hano twubakije igihugu tubane neza kuko ntabwo tuzoshirana icyo kuri
Perezida Nkurunziza n'abashimagije aya matora kubera imvo zitatu yasiguye.
Amatora atandukanye ku ngombwa zitatu nibwo ya mbere amatora yabaye muri kahise n'amatora yabaye aniniya kandi mu kuboko kw'abanyamahanga. Ariko amatora no mwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo. Kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ibizo shingiro Imana isome ikibanda cya mbere muri kahise so kugira bimeze. Kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga n'uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya.
Abo banyamahanga nubwo batashitse ku rubuga ibyo ariko birahabera byo babikurikira. Umwe muri bo watari n'ubusanzwe Mike Pompeo umunyamabangajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yabivuze ko mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uwa gatatu ku mugoroba. Dushinze igisho Burundi aho abatora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi. Ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko hari amatora ziri njyane n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi. Kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuza imigwana y'abahutu n'igisirikare cyari cyiziziwe n'abatutsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 ibaye inshuro ya kane butunganya amatora. Ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika.
Ano matora yaraye abatunganije mu Burundi yasanze abarundi barenga 300,000 mu buhungiro. Iyo bari mu makamba atandukanye wabiteze iki ku mutegetsi azotorwa? Abahunga imikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania babwiye mugenzi wacu James Jovin ko ahanini ikibaraje ishinga ari uko baba abazotahuka canke abazoguma muri ayo makambi boshigikirwa.
Kwa tularabu kuna tukwa hunze kutandu kanya. Haraba hunze ibijanya na politike. Haraba hunze ibijanya ni mijango ya gumishwana. Rasawika amatara jana neza mu Burundi. Awakene imhunze ziri mu nkambi ya nduta zifuza kutaha. Bamwe bifuza kutaha bagataha. Amashira hamwe. Abona yo bafasha kabafasha bakihungukira mu Burundi. Nkuko byari bisanzwe nyine bagomba kuyitahira. Hama impunzi nazo zizasigara mu gihugu cya Tanzania. Bagume bazifacha nkuko byari bisanzwe.
Ego abuna twebwe twifuza ko amatora yoba neza ariko uko ari karabane ako ashobora kuba neza kose ni nkuko ingorane zozo turavye igihugu cacu c'u Burundi izo ngorane ntizizobura amatora uyu munsi abaye neza nkubu nkajewe kuva nkuze ndavye umwaka imyaka 5 amahoro abayeho inyuma y'indi imyaka 5 haca haba induru nimba nk'umu president abatwaye igihugu atsinza amatora nk'uno munsi inyuma y'umwaka intambara tuzatwumva yerere intambara irasubiye irateye
nuko ifezeramba arabahungutse babona yuko bahunze nkeka umutekano wabo babufise kuko twese ntitwahunze kimwe hariho nk'uwahunze agatoteza hari n'uwahunze nkeka ibyiwe twese ntitwari bamwe mugire ikintu nifuza nibatugira amatora meza ababere meza jyewe nanjye numva yuko kubera ntaho ndashaka gutaha kuko icyo nabonye nari narabonye n'ubu rero ntacyo nshaka mfise akana kanjye kagahungu kamwe kakuzukuru niko twazananye ndagasabira amahoro kuko kwiga karonka nka kakigira hejuru nkabona yuko kigiye haruguru none ndagatahanye nka cyenda kaburana sino bampombye kandi nari narakazanye aho kweri cyo ndasabira neza Burundi ko bwo kumerera neza mugari nanjye leta ya Tanzania kabira mayeho mba ndibereho ko ndarunka nta
ku bintu byerekeye amatora turabishima cyane atwebwe impunzi turi hano mu ino kambi ya Nduta ariko twifuza ko yoba neza ntangere atwebwe abantu turi hano bamwe bipfuza guhunguka abandi tukipfuza kuba tutogenda kubera dufise ibibazo bigenda bitandukanye hajewe mumva ndi mumvuge hano je nta bintu byo gutaha bindimo na gatoya sinshobora numva yuko muzondabira uburyo mukaguma mu dufashanye nk'uko byari bisanzwe ku ruhande rw'abazotaha nabo bagashikariya bakabafata neza uko bisanzwe ariko twebwe ntikwifuza yuko umengo ari umuntu yozova mu Burundi hagize ibihinduka ngo dusange hano oya kuko hari abantu benshi baza bazanwa n'ibintu byo gukinisha mwebwe ababyeyi umubyeyi uwe ni kazumenga baje kubaderanja atejo ndagiye eje akagaruka bijya bintu biratubabaza
nasaba yuko amatora yogenda neza mu Burundi hari habakeneye gutaha bagataha mu mahoro natwe rero tugomba kwisigarira ngaha leta ya Tanzania ikadufata neza ikaduhura rero n'uburamuko ikadufasha nk'uko bikwiye bishobotse bakatwunguruza bakatulabira handi hantu tujya kuko no mu Burundi baradusanga ngaha kutwiciraho ibyo nibyo nagomba yuko yubone yodufasha hanyuma rero amahoro tukayaronka twebwe tugomba kuguma ngaha turimo turatera tunasaza abarimavu ngaha turabafise cyane cyane abarimavu nibo batugora guhungisha intambara iteye twasaba rero nk'uko twamaze kusimba batwereka ikibanza nyamukuru twicaramo hama twigumire mu buhungiro nta kundi k'amatora yo mu Burundi yoba neza kugira ntagire injyane zisubira gutera
amatora abaye agenze neza kandi turabyizeye kashobora kugenda neza abazohunguka barazobakira kandi yuwe ni nk'uko yama ibakurikirana izorushirizeho kuko avuye ngaha mu nkambi akagenda mu Burundi ntaca aba yararimye azoshikajya ni nk'uko yuwe ni nk'uko ibandanye dufashiriza ngaha iyo bandanya ifasha abo bariko barahunguka na Burundi na cyane cyane urabona nko kuba ushitse mu gihugu wari umaze nk'imyaka 5 wari nyuma yacu ubuzima bwaho ni gutangura bushasha icyo rero tugagisaba yuwe ni yuko yobandanye bafashiriza mu Burundi babagiye natwe twaba dusigaye ngaha natwe kandi bandanye idufasha mbere tukavuga ati twisunze kubera iyi nkambi yo biri ngaha hafi yuko bashobora no kutwunguruza ku bantu natwe twaba dusigaye ngaha
natene mukicanda hava incandaze nagiye ikintu nosaba leta ya Tanzania ko yogomeka duhuburaro twebwe tudafise yo duhunguka tuzoja tumeze nkuko tutahafise kandi nana ho dufise nyene nitwumva uyahubwo batona twungurutsa gese nifuza ni gusubira gese ako bonyunguruza nkabona akana kanje ko kateye imbere kakaje imbere nkabona ko kazongerira kamaro kubera ndagafise ari kamwe yuwe ni nayo igumi dufase idufate mu mugongo kuko nta handi dufise tujya tuzoguma mu maboko ya yuwe na leta ya Tanzania
wibwe turafise ikintu tuba twarahunze cyatumye duta ibyacu ariko ntitwifuza gusubira aya makiya ya gihugu nko mu bantu bazoguma hano mu bandanya mudufashe ko bisanzwe cyanke mukaturabira ubundi buraro twokwigiramo twogendamo aho mu bantu mutugiriye neza cyane. Ubwo rero ku bantu bazuba batashe bahungutse dusaba yuko natwebwe twaba dusigaye hano mu dufasha uko bikwiye mukadufasha nkuko byari bisanzwe.
Rero turasaba yuko amatora yogenda neza kubera inyuma y'amatora yagenze neza hariho abashaka gutaha n'abashaka kuguma ngaha kugira ntibizobe nko muri 2025 mu 2015 hanyuma kuri twebwe tuzoba dusigaye ngaha bakaturonderera ubuhungiro bwiza kuko ibibazo biratandukanye by'abantu twebwe ntidushobora kuba twohunguka.
Abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta nabo iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifuza guhunguka mu gihe ano matora yuvyara ihinduka rifatika kuri bo. Babisiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Niteze yuko hazobihinduka kugira impunzi twebwe turi ngaha mu rusenda dushobore gutaha. Icyo notera kamo nuko gusa kimwe seni yoraba ntihagira hihengamira kugira abarundi turi mu kambi dutahe. Turifuza ko w'impinduka mu gihugu tugataha tukava iwabo wa mahanga.
Yukuri je wicyo niteze ko amatora agenze neza twebwe abarundi bo mu nkambi ya Rusenda twogirirwa ingufu zose tugahungurwa kuko kuba twitwa impunzi ntabwo ari ikintu kiduhesheje agaciro kandi ntitunezerewe. Dusaba ko amatora byukuri bo hagarira amatora seni igahagarira amatora bijya by'ubusuma by'amabivugwa ntibihabe hama natwe tukaraba ko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavuko cy'u Burundi kuko tubateshejwe ko amatwitwa impunzi twamana intekera ku mutwe. Dusabye ko seni ibe magabo ikoresha ingufu zose zibaho n'ukuri amatora ntiyibwe intahe ahwishize uwatowe nawe ahagarare magabo yibuke ko natwe abarundi turi hanze dukeneye kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi.
Impunzi yahungiye mu gihugu cya Kongo ndifuza yuko kwanza yoba amatora meza cyane ayatsumba yandi yoba yarabaye hama uwo bayatowe wese agatogwa biciye mu muco hama abo babananiwe nabo barushijwe nabo bagashiraho intahe ishize kugira umuperezida tuzoba turonse abashe natwe kutwibuka nka twebwe impunzi twahungiye mu gihugu mu bihugu bitandukanye mbese n'icyatumye duhunga akarondera bajya abantu bose sana sana bajya abandi banye politike bajya abo mu ma societe civile bagize uruhara muri 3e manda bo zijya ntambamye zabitumye zikavaho bakicara bakaganira kugira umurundi wese yahunze igihugu yataye igihugu abashe kugira hane gutaha. Mbese twaragiye twumva yuko habaye n'imigwi igwana niyo migwi igwana nayo bakayirondera bakicara hamwe kugira nayo bashe gutahuka mu gihugu kuko twese turi abana b'u Burundi kandi ntitwipfuza yuko twohera hanze.
Abantu turi hanze urabari mu mpunzi canke abagwanyi bari hanze turipfuza yuko amatora yoba huboneka umuntu kwera ashobora kugarukira kuri abo bantu bose kugira ngo nabo babe mu mahoro batahe kandi bashikira mu mutekano mu mahoro nta nkomanzi.
Twari twipfuza yuko amatora i Burundi yogenda neza bakaraba ukuntu bo bitunganya abantu bajejwe ubutungane bagakurikirana amatora akagenda neza uwo bazotora wese azotsinda amatora abe nta kundi tumwemere adutware. Icyo twashaka gusa nuko dutwara neza akabandanya ateza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi agwanya ubukene mu Burundi akwiragiza amashyirahamwe mu gihugu cyose mu Burundi hagati na hagati arabukunda amashyirahamwe yasahiriza akayafasha udufaranga biteza imbere akazara bafashisha nyine abahe n'ibitungwa borore.
Iyo nk'impunzi y'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Congo nta kintu kinini niteze kurano matora kubera ko ngize numvirije amaradiyo biriko biravugwa ndumva ko umugambwe uri kubutegetse ari watunatumye duhunga n'uno munsi utarahindura imvugo atamvugo nziza urakoresha. Mperereje kumva nk'ibiheruka kuvugwa na Evariste asanzwe uzosohoka mu matora mukuru w'igihugu narumvise ko atatandukaniye na Nkuru Nziza kuko nk'umuntu yamaze kuvuga yuko umugambwe wiwe ari umusozi gucura gatamu ntashobora guhinda umusozi ushobora kukumanyukira ko ukakwica naciye mbona yuko bya bindi nyene 2015 2010 eka n'imbere yaho ari bya bindi nyene ndabona yuko niyo abarundi bo kwitonda bagatora uwo bipfuza toshoboka kwa mutangaza ari bwa busuma akabimbonera kuri zubandanya gukora ibara abasendedi bazubandanya gutoteza abandi bantu bose batavuga rumwe
bivanye nuko twavuye mu Burundi twanka gatotezo mu gihe inzego byoshika zigahinduka turashobora gusha dusubira tugataha tukaje kwa igihugu cyacu. Ariko icyo no havambesha cyo bigumye uko byari biri urumva ko ntawe avaza kwita mu mitego kandi yari yamaze kuyicika bigahinduka turata ariko bigaguma uko byari biri n'ukuri simva ko umuntu yavuga ko yota bojewe nkuko tugenda turumva inkuru nyene abasigaye batubwira turumva ko bari zigiye ko gwasa ashobora kuba yotsinda bishitse rero agatsinda tuzuba dutashe ariko hagatsinda muri baje bari basanzwe ukuri ndushobora gutaha
nta kiza kinini tubyiteguyemo kuko ubugushikwa amatora ari karaba ariko hari abantu benshi bakiri hanze y'igihugu basha kuja mu ayo matora bahunze kumva z'umutekano wabo ariko bitakunze ko ajya gutora ayo matora turumva ko atari aya bose kuko hariho abatari abayarimo kandi ari abarundi nabo hariho abo tuzi ko abanyepolitike benshi bari hanze y'igihugu babwiza ko bari mu gihugu naho kugira bitegura ayo matora biragwere kugira ngo abantu baze bakundi bivuye muri ayo matora mu gihe hariho benshi batari muri ayo matora kandi twarumvise ko hariho n'abarurizi mba makungu abwiza gukurikirana ayo matora atemerewe kuza gukurikirana ayo matora kugira ngo abe mu mucyo biyavuyemwo bibonekane ko atamanyanga n'ubusuma burimo ibizavamo nta kinini tubyitezemo kuko turabona ko hari bitakoze byagwiza gukorwa kugira amatora abe meza yubahirize bose
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,503 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
ubu naho duhe ikaze mugenzi wacu Venus Nshimiyimana atwibutse ibyaranze no munsi mu mateka
uko itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1936 i Londres mu Bwongereza hateraniye inama mpuzamahanga yemeje ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko arengera inzovu n'inkura zo muri Afurika icyo cyemezo cyafashwe kubera ko ikiguzi cy'amahembe y'inzovu kimwe n'ay'inkura kiyongeraga ku masoko bityo bigatuma zihigwa zikicwa ubutitsa abahagarariye za leta z'ibihugu byinshi byo ku isi bari bahuriye i Londres bemeje ko inzovu kimwe n'inkura zo muri Afurika zigomba kubungabungwa mu bihugu byashyize umukono kuri iyo nyandiko harimo Afurika y'Epfo, Ububiligi, Ubwongereza, Misiri, Espagne, Ubufaransa, Ubutaliyani, Portugal na Sudani nk'uko bigaragazwa n'ishyirahamwe rirengera ibidukikije WWF mu mwaka w'2012 inkura 668 ziciwe muri Afurika y'Epfo muri uwo mwaka inzovu 600 ziciwe muri pariki y'igihugu ya Budanjida muri Kameruni naho muri pariki ya Zakuma muri Chadi ahari inzovu 4,000 mu mwaka w'2011 ubu hasigaye inzovu 400
akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi mwari muduteze amatwi muri rya nini kuri mikro mwari kumwe na Diane Nahazwe yabateguriye yongera bashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cegeranijwe na Macbile ya Bero twempi ku izina rya bagenzi bacu twifurize kugira umunsi mwiza
gotta feel.